Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa gatatu n'igenekerezo rya 25 Nyakanga mwaka 2024 cyutse namwe bagenzi mwashimiye kurikira Radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi mushikirizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Shirahamwe ya kati Burundi yatewe impungenge n'umutima uhagaze ku bwinshi bw'abanyururu bo mu ibohero rikuru rya Murambya, aho iryo bohero ricubakwa ryari ryagenewe abanyururu ijana batarenga, ubu rikaba ririmo abarenga 1,100. Ibyo ngo bituma babaho nabi cyane na cyane cyane muri kino gihe cy'imvura aho banyagirira hanze. Iryo shyirahamwe risaba ubushiranganji bw'ubutungane guturira umuti icyo kibazo mu kugabanya ibitigiri by'abanyururu bapfungiwe muri iryo bohero rya Murambya. Runani rw'amashirahamwe yadaharanira ibyicaro bya politike Fosca aranegura ingingo iherutse gufatwa n'umukuru wa sentare Ntayanyuzwa, aho aheruka kwandikira abarongoye amasentare yatandukanye mu gihugu abasaba kudashira mu ngiro imanza zijanye no kunganisha abahungu n'abakobwa mu kugabura amatungo. Urunani Fosca rubona ko iyo ngingo ari yagahotora. Hari cyuka kibi hagati y'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana n'abajejwe intwaro, intandaro ya byose akaba ari ingingo yafashwe yo kungururiza abarimu mu yandi mashuri no kugena abayobozi b'amashuri bashasha. Iyo ngingo ikaba yahavuye ifutwa bivuye ku bajejwe intwaro babyanse.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongeye ndabahana ikaze muri ano makuru. Ishirahamwe ya kati Burundi iratewe umutima uhagaze n'agateka k'abanyururu bo mu ibohero rikuru rya Murambya akabandanya gutituka biturutse ku bwinshi bwabo. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'iryo shirahamwe, aho rivuga ko iryo bohero ricubakwa ryari ryagenewe kwakira abanyururu ijana, none ubu ririmo abarenga 1,100. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri Yakate avuga ko muri kino gihe cy'imvura n'ibyahuha bizohava bihuhuka kuko ngo banyagirirwa hanze kurikira.
Bigeze aho abanyororo badashobora kuronka bajyama kandi noneho bimaze igihe bagaca bajya kuryama hanze. Ubu rero imvura yatasuye barabura naho bakwirwa hanze kubera ko imvura ibasanze bagerageza kurondera iyo baja kuyinyegeza, ugasanga bagiye kuyugama mu buzu bwa sugumwe aho bogera canke aho batekera, naho nyine akaba abana hato kubera ko usanga hariho abo irayiranyagira. Urumva ko naho hantu aba bagiye kugama hataba hasanzwe ari ahantu hari hagenewe ko abantu bagumayo umwanya munini kandi bakaguma ari benshi cyane. Ibohero rya Murambya mu misanzwe bicubakwa ryari ritegerezwa kwakira abantu ijana, mugabo no munsi mu kwezi guheze ibiharuro twarose byarashubwira yuko hari abanyururu barenga 1,100. No munsi abanyururu baguma biyongera kubera ko abasohoka nibo bake gusumba abinjira. Murumva rero ko ibyo biharo bigumya byiyongera, niho ubuzima busaba bukaba bigaragara yuko abanyororo batagishobora kuba muri iryo bohero kuri ico gitigiri kingana gutyo. Rero ibikorwa muri iryo bohero nk'uko mubyumvise si ibintu byubahiriza kiremwa muntu kandi bihonyanga n'amategeko yabaye mu gihugu ajejwe iby'amabohero canke mpuzamakungu nk'aho dufatira ku mategeko bitiriye Mandela. Raba ingene abanyororo bategeza gufatwa mu mabohero naho ibintu byaba bitameze neza, ibyo bategerezwa kuronka byankenegwa kugira ngo umunyororo abeho. Ibyo rero ntizubahirizwa muri iryo bohero rya Murambya. Bubanza eka mbere no mu yandi mabohero mu gihugu mugaba hahoho byabaye agahomera buno
Jean Claude nti buri munsi yasaba bushiranganje bw'ubutungane gufata ingingo zihuta kugira ngo hagabanywe abanyururu bari muri iryo bohero rya murambya asaba kandi abo mu bushiranganje bw'ubutungane kutama bashira imbere gupfunga ahubwo bubanza bakaraba neza uburemere bw'icaha n'ubunyene tumukurikire
turabona ko umenga hari ukuntu leta ivuga ko iri kirashigabanya abanyororo kavuga basohotse mugabo ugasanga abinjira nibo benshi gusumba abo basohotse ibiharuro rero bigaca biguma biri hejuru cyane ugasanga rero n'ivyakozwe naco vyafashije cyane ni muri ico gero dusaba yuko ubushikiranganje bw'ubutungane ariko gutezwa kuba mbere buraba ibijanye n'amabohero bikurikiranira hafi ko bwo fata ingingo zigaragara kugira ngo bagabanye bimwe bigaragara abanyororo mu bohero rya Muramvya kugira ngo ntibasubire kuba muri ubwo buzima kandi ho ingwara zizobiza muri iryo bohero ziba zigitigiza indanda tukasha kugira mbere kandi n'abatwara mu rwego rw'ubutungane ko bacamanza cyangwa bashikiriza manza ko bo kwibuka yuko gupfunga umuntu ari ikintu gikoreshwa ni gake kandi cyateza gukoreshwa mu bihe bidasanzwe ko mu bisanzwe umuntu yidegeje naho yaba afise ibyo ibyaha bimukurikirana abidafise uburemere cyane nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo umuntu aburane apfunzwe ko boreka kuguma bapfunga abantu ahubwo bakaburana bidegembya bakapfunga abo byagaragaye yuko badashobora kubandanya bidegembya kubera ko icaha cohava kibandanya gikorwa canke ibindi nk'uko ujya nyine bitegekanijwe mu mategeko
tukiri mu gisata kijanye n'ubutungane itegeko riheruka gufatwa n'umukuru wa sentare ntayanyuzwa ngo ifatiye abakenyezi amaboko imugongo ivyo biri mu itangazo runani rw'amashirahamwe yadaranira ibyicaro bya politike FOSC ubwo runani runegura ingingo y'uwo arongoye iyo sentare yandikiye abarongoye amasentare yatandukanye mu Burundi abasaba kudashira mu ngiro imanza zinganisha abahungu n'abakobwa mu kugabura amatungo y'umuryango FOSC ikabona ko iyo ngendo ituma Burundi busubira inyuma nk'ibirenge mu nzira yo kunganisha ibitsina imbere y'amategeko ibyo nido kibiri muri iryo tangazo na mugenzi wacu Frank Kaz.
Urunani force guyamiriza ikete ryandikiwe ayo masentare itariki 16 myandagaro ku ngingo idasanzwe yerekeye amatongo yashizwe ahabona niyo sentare nayizo nyene umukuru wa sentare nayinyuzwa agasigura ko iyo ngingo idasanzwe irimwo utunenge harimwo n'imanza zaciwe zinganisha abakobwa n'abahungu ku bisigi by'amatongo hagati mu gihugu ku bwugo runani umukuru wa sentare nayinyuzwa akaba yafashe ingingo igeramiye agateka k'abakenyezi kuko yerekanye ko atemera agateka ka muntu muri rusangi kandi akaba yahonyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi eka n'ayandi mategeko mpuzamakungu ajanye n'agateka ka muntu kandi u Burundi bwashize ko igikumu mu gushyira imigenzo hejuru y'amategeko force ikaba yibajije ko ukunganisha abahungu n'abigeme byoba biri muri utwo tunenge kubera umukuru wa sentare nayinyuzwa avuga ko kugira iryo tegeko ridasanzwe rizoshigwe ku rubuga rwa leta ari uko imanza zose zinganisha abahungu n'abakobwa zifuswe ivyo navyo bikaba ari byo bizotuma iryo tegeko ridasanzwe ritangura gushigwa mu ngiro ubwo runani rwandika guyamiriza ingendo y'uburongo sentare nayinyuzwa yo gufata imigenzo akayishyira imbere y'ibwirizo shingiro be n'andi mategeko yanditse kuko force ifata ko iryo tegeko ridasanzwe ku matongo ari intambwe ikomeye mu bijanye no kunganisha ibitsina no kubisiga iby'amatongo maze force ikavuga ko byihutirwa ko ivyo bijya mu mategeko yanditse force ikabisoza iryo kete ihamagarira leta gusubira kwicarira inzira yo kwemeza itegeko rijanye n'ibisigi be n'imigenderanire y'abubakanye umushikiranganji w'ubutungane nawe agategeka gukwiragiza hose itegeko ridasanzwe ry'amatongo amasentare yo mu Burundi nayo akabandanya yisunga iryo tegeko ridasanzwe mu guca imanza zo gutorana
tumira mate hanyuma tubandanye n'amakuru twabateguriye
inzamba
Mugisata kijanye n'indero icuka si ciza hagati y'ubuyobozi bw'indero n'abajejwe intwaro mu ntara ya Rutana. Ivyo vyatumwe n'ingingo yo kungururiza abarimu ku yandi mashure no kugena abayobozi b'amashure bashasha. Ingingo yahavuye ifutwa bisabwe n'abajejwe intwaro muri iyo ntara. Ivyo bikaba byarababaje abatari bake mu bakora mu gisata c'indero. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Rutana tumenyesha ko uko kutumvikana hagati y'urongoye indero muri iyo ntara n'abarongoye intwaro kwibonekeje kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, aho itegeko rirungika abarimu gukorera ahandi n'irigena abayobozi bashasha b'amashuri ryafutwa. Abo bakozi bategerezwa kuja gukorera aho umuyobozi w'indero mu ntara ya Rutana yari yabarungitse kuva ku gihezo rya 16 z'uku kwezi, aho umwaka w'ishuri watangura. Aya makuru akavuga ko itegeko ribabuza kuja iyo barungitswe kuhakorera baribonye kuwa mbere w'indwi turimwo. Ayo makuru akabandanya avuga ko iryo tegeko rishasha ryaje riva mu burongozi bw'intara ya Rutana, abatari bake bakibaza ko ari ukubera ko umuyobozi w'indero yoba yafashe iyo ngingo atabanje kugirisha inama abarongoye intara n'abarongoye umugambi uri ku butegetsi. Abarimu bari bahinduriwe aho bakorera, umubabaro ni mwinshi kuva aho bumviye ko byahindutse. Nyabujya benshi muri bo bari bagarukanye gukorera hafi imiryango yabo. Abo bari mu cyo kimwe n'abayobozi b'amashuri bari bagenywe basaba ko itegeko ry'umuyobozi w'indero muri iyo ntara ryosubizwaho, abajejwe intwaro n'imigambwe nabo bakareka kwivanga mu byerekeye amashuri. Kugira ngo turonke umuco kuri iyo myidogo twagerageje kurondera abarongoye intara ya Rutana ariko twabakenye.
Imbere yo gusozera no makuru dukubitire mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu cya Tanzania, aho zivuga ko zitewe umutima uhagaze na bamwe mu mpunzi bakorana n'iperereza ry'Uburundi bahagarika abantu bidakurikije amategeko. Ivyo ngo bakaba babikora bashigikiwe n'igipolisi cy'igihugu cya Tanzania. Abarundi basaba leta ya Tanzania kubaha amahoro. Iyi nkuru tuyibaze Audace Nimbona.
Igitego bwo banamakenga izo mpunzi ngo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bakorana n'iperereza ry'u Burundi mu gufata impunzi bene wabo bakabanyuruza bidakurikije amategeko. Izo mpunzi ziravuga amazina ya bamwe bamwe mu bababangamiye uko bakora nabo bafashanya.
Twebwe impunzi z'imikambi ya batatu batabaza ku iperereza rya leta y'impunzi na Tanzania baratubembeje bakoresha umuntu witwa Doris. Doris mu minsi yose twaratabaje nk'uko nyine yari amaze iminsi afukuye mu mpunzi, ubu baramukuye mu ikambi aho yaba muri zone ya 12/21 ubu abikibondo. Ariko mu kugenda yaciye asiga asize abandi bamufasha basigara barabikora. Aha twutanga akaruru k'umwe muri bo tumaze kumenya neza ko bakorana n'ikimenyamenya wewe, abandi bose barabujijwe kudandaza mugabo wo baradandaza inzoga yitwa Manase aba muri zone ya 5 village ya 4 adandaza inzoga ni kwibarabara rigabura zone ya 6 ni zone ya 5 abakozi b'iperereza bose niho banywera. Ikibazo rero gihari abandi bose udandaje bashobora gufunga mugabo wewe azidandaza ku muganga kandi ni kwibarabara nta byo kunyegeza biriho. Hanyuma abandi bose niho bahurira bakorana n'igiperereza ry'ubumwe rya Tanzania. Ibyo rero biradutuhagarikisha umutima cyane n'abantu batumiriye nabi. Muri saa mu ijoro aje cyangwa akaza ku murango aje mu modoka y'igipolisi yinyegeje baje kurondera abo bafata kubera ko yabarondeye uwo Manase bakorana n'uwundi wo mu izone ya 3. Uwo mu izone ya 3 turamumenya neza ariko ahari bakorana turwanaga tumurondera we n'iyo twamubona tuzumushira ahabona niyo twamumenya tuzumushira ahabona kuko uwo mu ya 3 ni we bama bari kumwe na Joyce n'igihe n'ukwezi guheze niwe burukanye imodoka muri zone ya 5.
Basaba leta ya Tanzania kubaha amahoro kuko batogira guhunga no kuburabuzwa no butubumvirize.
Dusaba rero abantu babijejwe niba turikide leta ya Tanzania ituriki ni turiki tuhamaho tuitube ngaha amahoro none tugire guhunga no gusubira guhagarika umutima. Dusaba hasi ariko bijamo ikavugana na leta ya Tanzania bakatureka Ari muri aka gasho tumaze n'imyaka hafi 10 nibo tureka tukiberaho muri ingorane turimo tukazibamo kunyana mugabo atakuza kusubirumba tugasaba abahamya gatatu hazine muntu b'abarundi n'abavuza makuru badufasha gukunda kugira ngo gikuri ibintu bihagarare
tubibutse ko leta ya Tanzania yatanze ikiringo ntarengwa cyo kuba impunzi z'abarundi zizoba zatahutse ico naco kikaba kizohera kwigenekereza rya 31 Kigarama uno mwaka utazoba arataha ngo bizomushikira ntibizobazwa iyo leta
Ninungaha kuri aya makuru ajanye n'impunzi z'abarundi ziba mu gihugu cha Tanzania mu ikambi y'induta duce dusozera ano makuru nkaba nshimiye mwewe mwese mwaduteze yompi ano makuru mwashikirijwe na jewe Jean-Baptiste Bireha mubwire umugoroba mwiza na gahwane